Kirundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Tabaye mwiriwe ndabani kaze makuru radio indundi kwitire yabateguriye kuri umugoro wo kwa gatanu ni tariki ya gatandatu kwezi kwa kabiri 2026 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abarimyi bo muri zone Kabezi ni mu komine Mugera intara ya Bujumbura bavuga ko biteguye gukoresha ifumbire ciye mu kwiyandikisha mu isekeza riheruka. Ni mu gihe abajeje intwaro muri Bujumbura bemeza ko igice kinini cy'ifumbire yasabwe n'abanyagihugu kimaze kuboneka. Ishyirahamwe rihukiyemo imiryango itararonka ibibondo riranegura ikumingwa rigirirwa abantu bubatse batevye kuronka ibibondo, ivyo bikaba bishikirizwa n'urongoye iryo shyirahamwe. Bamwe mu batwa baba muri Serire Nyarumanga quartier Mugaruro ni muri komine Ntangwa intara ya Bujumbura banegura ukuntu batoroherwa mu kuronka urupapuro rwa Ntaho Nikora. Ni mu gihe mu buyobozi bwa komine Ntangwa baheruka kwemerera abanyagihugu ko bagiye kuborohereza mu kuronswa impapuro bakeneye muri komine. Mwemereye ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama. Uyu munsi tuvuga ikibanza c'ibikino canke udukino mu mico y'abarundi. Amakuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru agarimwa bw'ivyuma na Matthew Abona Yesu Tiodoni iyo yanziga menje ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mu kwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngiye nkuru ko abarimye muri zone Kabezi komine Mugera intara ya Bujumbura bavuga ko biteguriye gukoresha ifumbire basavye biciye mu kwiyandikisha mu isekeza riheruka mu kwezi kwa mbere guheze kw'abakeneye ifumbire mu irima ry'impeshi uno mwaka. Basaba ariko ko boyironse uko bayisavye. Ni mu gihe abajeje intwaro muri Bujumbura bemeza ko igice kinini cy'ifumbire yasabwe n'abanyagihugu kimaze kuboneka. Vyisi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Jide Nahayo.
Abo barimye bo mu gice cy'umano ku ntara ya Bujumbura bavuga ko bitegurira imaji impeshi baniteze kandi guhabwa ifumbire basabye biciye mu kwiyandikisha mu isekeza ryo kwandika abagifisi dutike batahawe ifumbire mu bihe by'irima biheze hamwe n'abitegurira imaji impeshi n'iryo mu mwonga muri uno mwaka riheruka gutunganywa muri nzero guheze.
Twandikishije ibiro 50 kubera bivanye na parasera dufise. Dufise tu parasera dutoyi cyane. Dufise nka are zine zonyene. Turiteguye kuzoyironka turacarindira inyinshi bazoduha.
Aba barimye ariko kandi basaba ko boronswa ifumbire uko bayandikiwe muri iryo sekeza gutyo ntihabe mutunenge ko kutaronka iyo basavye yose canke kutayironka ku gihe.
Dusaba yuko umwe wese yoronka nk'iyo yandikiwe yirenze ko naho baratishobora kutubarira tukahungira tukashyira kwa yandi mafaranga.
Mu rugendo burongozi bw'intare ya Bujumbura buri kumwe n'abarongoye ihinguriro Fomi baherutse kugira ahari ububiko bw'iyo fumbire mu ntara ya Bujumbura muri no ndwinyene. Florent Nkezabahizi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bujumbura ajejwe ubutunzi n'iterambere yamenyesheje ko igice kinini cy'ifumbire yasabwe n'abarimye muri iyo ntara cyamaze kuboneka ariko hasigaye kuyishikana ku mazone aho izotangirwa ku barimyi. Yanasabye abarimyi gukorana neza n'abajeje intwaro kugira umurimyi aronke koko ifumbire ingana n'iyo yasabye.
Turavye kubitigire byari bitegekanijwe. Turabona yuko umwene gihugu azoronka ifumbire kwisango genewe yo kugira ashobora gutangura guteragira ifumbire zo yabushikira. Usaba yuko umwene gihugu yokorana n'abajeje intwaro kugira ino fumbire ishikire urya nyene yayisavye. Urya ayikoresha mu bikorwa vyiwe vy'indimiro. N'abajeje intwaro rero twabasaba yuko bokurikirana bo bakaraba ko umwemwe wese kuyo yari yasavye ariyo aronkejwe.
Naratangazwa ryari ifumbire izotangura gutangwa canke yasabwe hamwe n'iyimaze kuboneka muri rusangi. Ariko kugeza ku munsi wa kabiri w'inundwi mu ntara ya Bujumbura ku ifumbire yo mu bwoko bwa imbura hakaba hari hamaze kuboneka ingana na toni 1392 nkuko byatangajwe n'abarongoye Fomi.
Ejide Nahayo. Bamwe mu banyagigo mu ntara ya Burunga babona ko naho leta iheruka kugabanya igiciro ku kilo ku ntete z'ibigori ziri mu kigega c'igihugu kijejo kwegeranya umwimbu wa Najesa icyo giciro n'ubu kikiri hejuru. Basigura ko atamikoro bafise yo kubigura kubera ubukene bwibonekeza mu miryango. Abanyagihugu basaba leta kubizera mu kubibaha ku ideni hanyuma baze barari iha ayo mafaranga buke buke. Ayiburunga twakura mugenzi wacu Serge Sindayigaye.
Abanyagihugu muri komine Makamba bemeza ko batari bazi ko ikigo Anagesa cyakoroye igiciro ku mwimbu w'ibigori, ariko bemeza ko naho bashonje bikaba byarakoroye igiciro batagira amafaranga yo kubiha kubera ubukene basanzwe barimo.
Ubu turabona hariho n'inzara ikomeye, raba rero icyo mwadufasha kugira ngo muduhe deni.
Basaba leta ko nibyatangura kugurishwa yoba ibyo bigori ku deni kugira bazorihe mu nyuma buke buke, kuko muri bo harimo mbere naho nikora
rero mutwandike hanyuma mara kutuza turari habukebuke mudohideni hanyuma kutuza turari habukebuke
ije biruko mu gihe kwa 2600 umushikanganje mu byajeje harimo ubudandaje hasani kibeya yamenyesheje ko ikigo anagesa cakoro igiciro ukiro cibigori bikava ku mafaranga 2000 bikaja ku mafaranga 1800 ariko akanihaniza ko atawohirahira ngo bashure ngo basokane igihugu ije bigori badafise icemeza ko byavuye ubiko bw'ico kigo anagesa ije biruko kandi mu gihe hari abarimyi batari bake mu manama atandukanye bama bariko barasaba ko buhabwa uruhusha rwo gusohokana umwimbo wabo kugurisha hanze kuko bafise amatoni menshi ikigo anagesa kitashoboye kubagurira bigatuma ibitari bike muri byo byononekara makamba Serge Sindayigaya Radio Inundikiture
Serge Sindayigaya nawe urakenuye ishyirahamwe rihurikiyemwo imiryango itararo nk'ibibondo rinegura ikumingwa rigirigwa abantu bubatse batevye kuronka ibibondo to Gracias Muhigigwa aliserukira imbere y'amategeko avuga kusanga ikibano kitabafata nk'abandi bantu basanzwe biheza bigakora kuri iyo miryango kindi avuga nuko niyo miryango ishatse kwivuza bitayorohera bituma icibo mu madeni adahera gucyo ntibashobore kwiteza imbere Muhigigwa asaba leta ko abafise ikibazo mwe nico uko bokoroherezwa mu gushikira imiti ikenewe biciye kugakata ku kwivuza mitiwere kurikira De Gracias Muhigigwa
abafise ikibazo c'ubugumba bahura n'ibibazo byinshi hari hikumigwa burorero bw'abantu bagiye kuraba nk'umuvyeyi yibarutse baca biruka kunyegeza umwana umuntu afise ico kibazo hirya mbono kazoza ntashobora kuyigira azoba yafasha amadeni kugira yivuze hama n'ivyo bintu ntibikunde hanyuma azogere ku ntambwe nk'iyabandi gute ntavyo ashobora gukora ngo bitere imbere kuko usanga kubera ico kibazo ababa bafise ivyiyumviro byose biyumvira ku kuntu boshobora kuronka ikibondo udufaranga baronse baca badutwara mu kwivuza bakaguma bakubwira bati genda kwa docteur kanaka niwabishoboye ugahindura hariho nabageze igihe bariyakira ubugyo bwaheze ico twosaba kugira ngo bahamahigwe benshi bashoboka bashobore kuronka imiti nuko nka leta ikwiye kuraba ukuntu yoshira iki kibazo nkirya miti ikaja kuri mitwere hamwe umuntu agiye kwivuza afite ico kibazo mitwere akayikoresha ugira kabiri turasaba ko leta yofata iki kibazo mu minwe tukavugwa nk'abandi nka kujya bafata en charge abagwaye igituntu abagwaye sida ko ni ingwara nk'izindi yoyo ni ingwara yica bukebuke bo bumva turiko turabivuga bumva yuko ari ibintu bisanzwe mu ma message twashaka gutanga nibyo birimo babimenye bamenye ko hari haba imiryango ibabaye kubera ico kibazo hariho nabantu bavana bagatandukana kubera ico kibazo kungo canke imiryango ifite ico kibazo ko bahanura kubana neza mugatahurana mukengengana kuko nta numwe muri mwebwe abatifuza umwana mwese muba mumwifuza ariko bikanka mwese mumwifuza
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru yacu arabandanya ku isa 10:24 bamwe mu batwa ba muri Serire Nyarumanga ni katye mugaruro ni muri komine Ntangwe ntara ya Bujumbura banegura ukuntu batoroherwa mu kuronka urupapuro rwa ntaho nikora harabavuga ko bajuragizwa abandi nabo bakavuga ko badafise amafaranga yo kururondera ni mu gihe hari n'abatamenya iyo baja kururonderera mu ntwaro rwego rwo hasi baremeza ivyo ariko mu buyobozi iyo ba komine Ntangwa baheruka kwemerera abanyagihugu ko bagiye kuborohereza mukuronzi mapuro bakeneye muri komine y'inkuru ni ya mugenzi wacu Jotan iratutse
abatwa baho mu Nyarumanga bemeza ko benshi mu bahaba atampapuro za ntaho nikora bafise nubwo bazikeneye bakuru bikava ku kubura amafaranga yo kuzirondera no kutamenya iyo baca
oya iyo bahera ko je nakuri ntavyo narinzi navyo mba kwazirondera abwo nyene mu chamudu rufasha kubera twe dufise abana bakuza ataburyo dufise kugira turonke kuna abana bacu baze baravuka neza eh aho ubu dutabaye
ani nka bose kwe
Nyeshe jengana nana ibona ko onage kwa muganga byasobanuye ko atasigwa naoneko adavise ubujye bwo kurondera cyangwa mu munsi
uyu mutama we yemeza ko yarurondeye umwaka wose kubera kujuragizwa araruha arabura umufasha wiwe yagomba kuvuza
urabona nka jewe nkiruka kubura nari ruce kugera hafi umwaka warakuye ndiko ndiruka najya numva ngeje hariya kuri komine ya Ntahangwa uno munsi ntiyaje kaje wumva hirya hejo ngo bariyo ugije ngo ugende kagutuma impapuro kakurungika handi ukacuragira ukaburi tufata n'ibyo reka kugera naho urambirwa nawe ukacuja muhiruka kivuka none kuvaho nagende wumva cewe ebantu we na hii imana kusu mugu kagumu genda naguma genda nguma genda gira ndarurongu rupapuruga na uniko nagie kuzirongu ya maje kulemba atacho higaru nani mizi tatu ya hizi atachi hapu
Ngenzi Ernest umwe muri batanu batowe muri quartier Mugaruro baremeza ko bantaho nikora barondera ugo rupapuro bahura n'intambamye nyinshi ariko cane cane bikagoranira muri commune
bwa mbere utanga amafaranga ku mashini kugwandikisha n'ibihumbi 2000 ibyo bihumbi 2000 nk'umutwa ntashobora kuronka hanyuma yagize imana akagurana cyangwa akaronka umuntu mugira nza ari muwandikishiriza akaza kurusinyisha hera ku mutumba iyo bipfira Jeno vuga yuko muri zone ntangorane muga muri commune niho bipfira none nk'umutwa niyo sinaho nikora muga bo bacha bona yuko uwo nimba rushikanye hejuru ari karabesha kandi twe twabyemeje jewe akaronfise n'abantu benshi aha twe twasinyi mugabo bakaguma bazungurutsa hejuru ngo subira mu izoni ngo subira ngo kumutumba kandi twe twamaze kubasinyira twese ko turi batanu era hubwo abo hejuru nibagira ingufu kuko umwene gihugu yarinze arurondera ntabarurondera kugira bikunde arukamishe abarurondera kugira bikunde agaruka umubiri wiwe kugira abarabaho n'imisi nibi
musitaneri wa commune ntahangwa Alexis Habyarimana yaheruka gushikiriza abanyagihugu arongoye mu nama ko ubu commune giye gushiraho abakozi bayo bazoje baratora bakana subiza muri zone impapuro zikeneye gutegwa ku mukono na musitaneri kugira ngo abanyagihugu borohegwe
nayo ikigo citaho abana bagenda no bumuga citwa Senkidito kiri ku mugo mukuru w'ubutunzi Bujumbura kivuga ko gihura n'ibibazo bifatiye hanini kukubura ivyuma nyunganira ngingo na subirira ngingo no guhemba abakozi bacu inyuma ya hamwe mu mashiramwe mpuzamakungu atandukanye fasha mwe na ivyo bigo bagarikiye imfashanyo yabiha mama Imakire niyo ndiko meza kwivyo bituma cakira ibitigiri bike vy'abana baba babituye ico kigo kugira ngo kibafashe ariko gusaba abagira neza na leta y'u Burundi ko bufasha kugira ngo ico kigo kibandanye gikora neza gifasha abacituye harimo na cane cane abana bava mu miryango ifisa mikuru make Claire Yakankundi
ikigo c'abana bagendana ubumuga Senkizito ni kigo gishigikira bene abo bana kinabafasha mu kubigisha no mu kubavura ku buntu nkuko bivugwa na mama Immaculée niyo ndiko
bana bari aha turabigisha gushika mu mwaka wa gatandatu bariga hama kandi abagenda n'ubumuga turaheza tukabafasha mu kubagorora mu kubaha ibikoresho bijya nsimbura ngingo canke nyunganira ngingo kuko bivana
naho biruko ico kigo kirahura n'ibibazo bimwe bimwe kuva cugurugwa
aho twatanguye dukorera naho nyene ntihungurutsa nihatoyi ikindi naco ibikoresho byose dukoresha mu fahanze no gutunga abo bana ni kintu kitoroshe na gato urumva na bana bafise ico babuze mu mubiri utegeza kurondana nyene ubagaburira bishobora kubafasha kuko basaga bafise amagufa atameze neza abakozi bose bakora muri iki kigo ni kigo kibihembera usanga kibahemba amahera makeyi cantekize umukozi rero abonye yuko aronsa handi acagenda
ibituma bashobora kwakira abana bake gusumba ababa bahasavye ibibanza
gifise ubu abana amajana 241 mugabo abo bose sabagendana ubumuga kuko mu kwakira tugira 80% abagendana ubumuga na 20% abakomeye hari habasaba ntibaronke turasanga dufise kuri rwa rutonde rw'abarindiriye barengana ijana babuze aho baje
kuva mu minsi heze amashirahamwe mwamwe ahagaritse gutanga ubufasha ico kigo kibandanya kugerageza gukora ariko kigasaba ababishoboye na leta irimo kugifasha
kuri turabashimira ko bari barakoze ubaho nyene urumva ufunitse ntayebe gucumbagira ugerageza gucumbagiza nyene turagerageza uburyo utwo turonke muri ibyo abahageze abaza kubikoresha bakabitwara bidashobotse urumva ni radio senze nyene irarondera nyene kubita inzi bipfunsi ikarondera
ikigo Senkizito cegukira diocese nkuru ya Bujumbura catanguye gukora mu mwaka w'1965 gitangujwe na Musenyeri Mikaheli Ntuyahaga inyuma y'ukubona yuko abana bavukana ubumuga bakumigwa aho yace yumvira ko yoshiraho ikigo co kubafasha kwiga no kuronswa ubuvuzi buvuzi umuyobozi w'ico kigo Immaculée Niyondiko asaba abavyeyi bafise abana nkabo kubavuza akirikare kuko hari ubumuga bushobora gukosogwa abana bakiri bato
Claire yakankundiye na urakeneye mu gisata c'indero uruhuna nibafashe bigere ukorera mu gisata c'inyigisho rusaba ko jaho politike yo gukinga imiriro imaze imisi yadukiza ku mashure ivyo bikabishikizwa n'ururongoye mu kiganiro ha radio Indundu Culture Jean Mandari havuga ko ivyo bica bituma ivyingwa bihagarara kuri mwe n'izongorane habona ko leta nabo bafashanya muri ico gisata bo kingira inyubako na cane cane izuburaro kuko none karavyishi kurikira Jean Mandari
amaze imisi hibonekeza imiriro mu mashuri aho usanga bifise ingaruka mbi kandi ivyo birerekana yuko hari bibazo biba ubuzima bw'abanyeshuri buba bubangamiwe ibikorwa birahagarara amazu ibikoresho ni byinshi abanyeshuri baramara igihe batariko bariga amashuri abayahiye ibikoresho barashaka kumara indwi cyangwa zibiri batariko bariga cyo kogwa cyane cyane no gukingira inyubako kugira ngo ejo hagize ikiba abantu bashobore ko bafise uburyo bashobora kuzimya uwo muriro kwigisha abanyeshuri abarezi abayobozi ingere bo kwifata igihe ibintu nk'ibyo by'umucanwa wadutse ku ishuri kugira ngo amashuri ashobore gukingira gushiraho amategeko yo gukingira amashuri cyane cyane amashuri afise uburaro nicyo gituma ku ruhande rwacu muri bafashe bige bitegerezwa kubandanya dusaba leta y'u Burundi yo byindero biza mu migambi ya mbere kuko ni bwo kazoza ku Burundi kugira ngo ku mashuri hashobore gukingirwa koko ivyo bije muri politike y'ivyindero kibega amashuri ategeza gukigirwa gute bakavyigisha hama n'uguca hirya no hino abafasha mu iterambere kugira ngo amashuri ashobore gukingirwa ashobore kuronka ibikoresho byo kuyakingira kuko gukingira ishuri no gukingira kazoza k'igihugu no gukingira kazoza ku Burundi
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
amaze kuvyumva bunawo numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatanu uyu munsi tuvuga ikibanza c'ibikino canke udukino mu mico y'abarundi umwanditsi akaba n'ukina ivyo bikino Jerome Niyonzima asigura ko dufasha guhanura abantu utaduduriye ko anavuga ko ibikino byamyeho mu mico y'abarundi cyane cyane ku kirimba c'umwami ariko anegura ko uyo muco usanuriko urazimangana kubera ubuhinga bwa none iyi nkuru y'imico kama twategwe na mugenzi wacu Diro Nkejimana
n'ubu ndakina no muri murikiro kuri ndakina gusa sindakubwira ivyo nkina urazovyumviza
na numwanditsa akaba n'ukina mu bikino bica ku radio Jerome Niyonzima asigura ko budasa hanini buhagaze ku mwanya bimara
ubudasa bica ku radio umuntu yovuga ko ubushingiye hanini ku mwanya bimara kuko hari bimara kanye rumero mara ivyo nita akagohe kaza ari umunota umwe ari umunota umwe n'igice ari ibiri yabaye myinshi kugira ngo gakebure gusa hari ibindi bitwa ibikino bibanye n'iminota bimara umba usanga ari iminota 15 20 rimwe na rimwe mbere na 30 ugasanga ndi nk'ikiboregwa cange ndi nk'ubwo polisi ntibica bisigura ko mu buzima bwa misi yose ndi mu polisi cange ndi kiboregwa
Jerome Niyonzima yemeza ko ibikino vyamyeho mu mico y'abarundi na cane cane ku kirimba umwami
ibikino si ibintu byazanye n'abazungu harabayeho nivyo impinyanyiro mugabo kuva kera abarundi bakina bakebura bego uravye nk'ibwami ahantu haba hari bajye basamandari ni byabaye na runyonga bitwa yuko bateramisha ibwami
uwo mukinyi akaba n'umwanditsi w'ibikino bica ku radio avuga ko ari uburyo bwo kutadudurira ko ibigwiriye mu mico y'abarundi niyo nzima nasigura ko kubera ibintu by'ibikino byamye mu mico y'abarundi byanafashe intumwe igiye kubikira umuryango wabuze
urabona bagutumye ngo kuja kubika kacugenda ahantu mu muhana ukabaramutsa uzimana ugatekereza neza ugafungura bati na mahoro bose barakomeye hanyuma hayuhagurutse baguherekeje ushite ku irembo rya kabiri ry'ukaze mu kirugu niho wacu uvuga uti na mahoro yamara rero mutama yarayashengeye ukaca wiruka ubitsesera ubwo barashaka gucaho gutera icyumba bo barafite imvugo bakoresha rero niko bimeze n'ibi bintu byo kwigishiriza abantu mu bikino bituma ubutumwa utari gutanga n'amaso mu yandi bworoha gushikiriza
uwo mukinyi w'ibyese n'ibindi bikino aranegura ariko ko ubuhinga bwa none buri mu biriko biratumwa umuco usubira inyuma
amajambere muri kino gihe ibintu byose ariko abijana kuri YouTube ku mbuga ntaramakuru kare bikino byarandikwa abantu bakagenda bagatumira abantu nimuze kurorera igikino n'umusi niwo hamagara abantu ngo baze kurorera igikino ngako boze
Jehome niyo nzima harababona ko bogira uruhara kugira uwo muco gukebura no kwigisha wamye mu barundi ntuherengetere
bisaba gusa uruhara rwa leta mu bushikiranganje mu byo bugejo harimo imico kama nababo muri mu gushingwa kirundi bakagarukira kirundi kandi bagashiramo kugutera iteka umuntu bakabona ko ashobora kubabeshejweho n'ibyo bikino
bimwe mu bikino n'udukino uwo mwanditsi akaba n'ubikina avuga ko byakunzwe mu gihugu akaba ari igikino nka ninde namurikire kuri bikibandanya guca ku maradiya mwamwe hamwe n'icitwa umubanyi niwe muryango cyo kitakibandanya kuhaca
Odiro nkeje Imana urakenuye kuri iyo nkuru y'imico kamaro waduteguye no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 36 nkingurukire mwese mwariko murayumviriza nkingurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkingurukire kandi na Matthew yabone Yesu yamfashije mwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko nawe mugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwana